Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda muri twumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali na FM 93 n'ibice 3 i Karongi. Muri Uganda ho muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura aho ni Kisoro, naho abatwumvira kuri internet ni kuri Y3 radio yacu viewa.com. Imbuga nkoranyambaga zacu ni Facebook, X, Instagram na YouTube, ho ni kuri VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe nanjye team Harris Shimwe mbahaye ikaza makuru y'iki gitondo. Urubyiruko rwo mu Burundi rugera kuri 80% rushorwa mu bucuruzi bw'abantu mu gihugu cya Tanzania.
Hasasita y'ijoro cyatubwira ngahano kwinjira ngo mu iporo rihuze ngo niho hari amahera imvugwe.
Tugiho gena maguru twaraye mu kayipo shitse ku munsi ugira kabyitwa shitse nka 12. Kwa rushye twamaze mu isi ibiri atamunye yubari yo kwiruka cyangwa ngo atambuke neza.
Aba ni bamwe muri urwo rubyiruko rw'Abarundi. Umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu yepfo gutwara moto mu duce tutabamo imihanda mizima byatumye urubyiruko rudashukwa no kujya mu mitwe y'abarwanyi. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rugiye gusubira gukora amaperereza ku byaha byakorewe muri Congo. Amakuru ku buryo burambuye, reka tuyahere muri Congo, aho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rugiye gusubira gukora amaperereza ku byaha bitandukanye byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Diane Nini Nahazwe aratugezaho inkuru ku buryo burambuye.
Umushikirizi wa manza mukuru wa CPI Karim Khan yavuze ko amatohoza agiye gukorwa kuri Congo azoshimikira hanini ku mabibi kekwa ko yakorewe mu ntara ya Kivu ya ruguru kuva mu 2022. Karim Khan avuga ko amabibi yoba yakorewe muri iyo ntara arimo ivyaha vy'intambara na ndengerabutungane. Yavuze ko amatohoza azokwerekana neza uruhara rw'abatandukanye bayegekwa ko. Uwo mutegetsi muri CPI abandanya gusigura ko intambara iri muri Repubulika Demokarasi ya Congo ifise imizi mu 2002 igihe CPI yatangura gukora amatohoza kuri ico gihugu. Amatohoza ya CPI muri Congo agiye gusubira kuba inyuma y'uko mu kwezi kwa gatanu ko mu 2023 leta ya Congo yasavye ko aba amatohoza yimbitse kuco ico gihugu cita ubusahuzi bukorwa mu rwenge n'abasirikare b'u Rwanda no mu rwi wa M23 mu buseruko bwa Congo.
Ubudagi buravuga ko kugera mu mwaka wa 2030 Uburusiya bushobora kuzabwamaze kwegeranya ingufu zo gutera ibihugu biri muri otani. Ibindi kuri inkuru turabigezweho n'ubundi na Diane Nini Nahazwe.
Abatanze imburo mu nama nshinga mateka y'Ubudagi n'abajejwe gisata c'iperereza ryo hanze iryo mu gihugu hamwe n'irya gisirikare. Umukuru gisata c'iperereza ryo hanze Bruno Kael yabwiye inama nshinga mateka y'Ubudagi ati nshingiye ku bikoresho n'ingabo Uburusiya bufise burashobora kuzotera ibihugu bigize OTAN bitaneze mu 2030. Bruno Kael yaburiye kandi ko Uburusiya buri kuburongereza ingufu zo kuburizamwo ibikorwa vyo bashigikiye Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Kubwo umutegetsi w'Urusiya burashobora kuzoja mu ntambara n'urunani rwa gisirikare ruyobowe na Amerika. Yuhirira mu gihe Bruno Kael Thomas Haldenang ajejwe iperereza ry'imbere mu gihugu nawe yavuze ko Urusiya bwagwije ibikorwa vyo gusoma urusaku no gushaka kugira nabi Ubudagi. Yatanze uturorero dutandukanye turimwo ipaki yarimwo ibintu biturika Urusiya bwari bugiye kurungika mu Budagi, ariko akavuga ko Imana yakinze ibyo bintu byaturitse bitarashika mu ndege. Thomas yabandanije abwira abashinga amateka wo mu Budagi ati iyo biza guturikira mu ndege itwara imizigo, indege yari gusambuka ibisigarira vyayo bigahitana abatari bake. Ubu ajejwe iperereza ry'imbere mu gihugu mu Budagi yabandanije kuvuga ko Uburusiya bwijukiye no gutanga amakuru y'ibihuha kandi ko bwarungitse indege zitagira abadereva drone mu Gifaransa gusoma urusaku mu bibanza nkoramutima vy'Ubudagi. Yasiguye ko bubandanya kurondera abo gukoresha makungu barimo abagizi ba nabi. Martina Rosenberg atwara iperereza rya gisirikare nawe yongeye ko Uburusiya bwibasiye igisirikare c'Ubudagi biciye mu gusoma urusaku no kugerageza kubangamira ibikorwa vyaco. Ubudagi buzi ubwa kabiri mu bihugu by'imfashanyo nyinshi Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Igihugu ca mbere mu bitanga imfashanyo nyinshi ni Amerika.
Ibitero Israel yagabye mu karere kitwa Ayituko mu majyepfo ya Libani byahitanye abantu 18 akarere Israel yateye kiganjemo abakristo ibindi kuri inkuru ndacyari kumwe na mugenzi wanjye Diane Nini Nahazwe
Ishirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ya Tanzania makuru rivuga ko ivyo bitero vyakomerekeje abantu bane bisambura n'inzu yegeranirijwemo abatejejwe izabo Israel igamvye ibitero vy'uno munsi ivuga ko mu vyahitanye harimwo umusirikare mukuru wa Hezbollah yitwa Mohamed Kamel Naim igisirikare ca Israel no munsi cagabishije kandi abanyagihugu mu bisagara 25 vyo muri Libani kibasaba gukinjura Israel gabishije mu gihe uno munsi yongeye gusaba ishimitse inteko za ONU ziri muri Libani kuva muri ico gihugu zidatevye ONU nayo ikavuga ko bimwe mu bisasu vya Israel vyaguye ahari makambi yayo muri Libani impande zitandukanye zirimo Hezbollah n'incuti za Israel zateye ivyatsi ivyo bitero vya Israel ku makambi ya ONU mu gihe Israel ivuga ko vyanke bikunze ibwirizwa kwihora ibitero Hezbollah yayigavye ko mu ntango za kuno kwezi ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika Pentagon yatangaje ko bigiye kurungikira Israel ingabo n'ibikoresho birimo ivyo gusambura ibisasu vya misile hagataho Israel yemeza kandi ko muri Libani yahasanze ibirwanisho vyinshi Hezbollah yahawe na Iran hamwe no Burusiya Israel ikavuga ko ifise amakuru yuko umugwi Hezbollah wari witeguriye kwigaba ko ibindi bitero vyinshi mu buraruko bwayo tukivuga ku vy'intambara ya Israel na Hezbollah ubwongereza no munsi bwashize mu bihano abategetsi batandukanye ba Iran ni bagiriza uruhara mu bitero Hezbollah yagavye muri Israel mu ntango z'uku kwezi
Igihugu cya Misiri cyamaganiye kure amasezerano mpuzamahanga yatangiye gukurikizwa ajyanye no gucunga amazi y'uruzi rwa Nili. Aya masezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri iki cyumweru nyuma y'imyaka irenga 10 aganirwaho n'ibihugu bihuriye kuri uru ruzi. Aya ni amasezerano agenga ubufatanye kuri uruzi rwa Nili. Kera kabaye nyuma y'imyaka irenga 10 nibwo aya masezerano y'ingenzi yatumye habaho ibiganiro byinshi hagati y'ibihugu byose bihuriye kuri uruzi rwa Nili agerwaho. Misiri ariko yari yamaganye ishyirahamwe ry'ibihugu 10 bikora ku ruzi rwa Nili rifite icyicaro Antebe muri Uganda ryatangaje ko ibi ari ibihe by'ingenzi biranze amateka y'uruzi rwa Nili mu itangazo iri shyirahamwe ryashyize ahagaragara riragira riti aya masezerano ni igihamya cyerekana ko twese hamwe twiyemeje gukoresha uruzi rwa Nili mu nyungu za twese twizeza ko izakoreshwa neza mu buringanire mu buryo burambye ibizagirira umumaro ibisekuru biri imbere ishyirahamwe ry'ibi bihugu bihuriwe ko n'uruzi rwa Nili rigizwe n'u Rwanda, Burundi, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Misiri, Ethiopia, Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo, Tanzania na Sudani, Eritrea yo ni indorerezi. Ibihugu bitanu gusa ariko nibyo byasinye aya masezerano. Ethiopia, Misiri na Sudani ntibyayasinye. Ethiopia na Misiri bimaze igihe kinini biri mu makimbirane afitanye isano n'uru ruzi rwa Nili. Ethiopia yubatse urugomero rwayitwaye akanyabo ka miliyari enye z'amadolari aho yumvikanishije ko ari iterambere ryayo no mu kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturage bayo bagera kuri miliyoni 120. Hashize imyaka myinshi Misiri ibona ko uru ruzi rushobora guteza ibibazo mu gihe iki gihugu gikoresha byibuze 97% by'amazi yarwo. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri Y3 radio yacu viewa.com mukurikire aya makuru mukanya turaje makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Urakoze Thierive. Noneho muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abakoresha moto zitwara abagenzi muri teritwari za Uvira na Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo bavuga ko uyu murimo wabafashije kuva mu bushomeri no kutajya mu mitwe yitwaje intwaro. Iyi nkuru ku buryo burambuye reka tuyibaze mugenzi wacu uri Uvira Vedaste Ngabo.
Aha ni muri parking ziri mu mujyi wa Uvira ahari za moto zibarirwa mu majana zimwe muri zo ziba ziri gukorera muri iki gisagara izindi ziba ziri gupakira abakiriya bajya mu bice bya Fizi no mu kibaya cya Rusizi ndetse na Kamanyol Mulinda Fisto. Twamusanze saa yine za mu gitondo kuri parking ya Mulongwe ahetse abantu babiri yarajanye imisisi. Aha harangana n'ibirometero 255 moto ihagenda umunsi wose avuga ko gutwara moto birimo inyungu nyinshi kuko imodokari zitagera kubera imihanda yasenyutse ibo bahagera
mu modoka baratinda bashobora kumara n'ukwezi kose mu nzira aho moto irafasha cyane kuko hari aho ibarabara ryabaye ribi nk'aha muri Luanga imodoka zinyura mu mazi ariko twebwe bakadushyira mu mato nubwo ikiraro cyacika twebwe turatambuka
rumwe muri uru rubyiruko rutwara amapikipiki rwemeza yuko uyu murimo rukora umunsi ku munsi wabafashije kubaka amazu kuko usanga abantu babiri kuri moto bavuye Uvira bajya Misisi bishura amafaranga 200,000 by'amakongomani no kuvuga idolari 71 Bucumi ya Sumani amaze imyaka 10 atwara moto yemeza yuko yateye imbere binyuze muri uyu murimo akora gutwara abantu
ndarakoza akazi nyine kuri motari ndagatangura nk'ukumenga ndagasuzugwe mu gahubu kangejeje kure kandi urabona se n'ubu ndi muri garage ndiko ndakoresha igicombo igicombo ndese ndiko ndakoresha nicyo cyampaye no mugore nicyo cyampaye niyo nzumbamo n'abana banje
umugore wa mukoya ngahe
umugore ndamukoye idolari 800 gusa
Sriyake Saintori numusore mu kigero cy'imyaka 27 y'amavuko twahuye nawe avanye abagenzi kavimvira kuri moto abajyanye Kalima Beng
ndiko ndaraba ndakoze umwaka n'igice yego ndamaze kuronka nka valele y'amadolari 5,000 ndagura gapasera mu Burundi ndubaka yego kabisa
ayo mafaranga wavanye he wakoze gute kugira ngo uyabone
bo narose mu pastere arando deri moto nshasha andakola ku munsi sina bula 2,200 nabuze 15,000
kuva Katogota kugera Makobora ho muri territoire ya Uvira haramotari 300,000 umuyobozi wa motari muri aka karere bwana bitingingwa misaliko yemeza yuko uyu murimo gutwara amapikipiki watumye urubyiruko rurenga 300,000 ruva mu bushomeri kuko rubarizwa mu kimotari gusa nubwo bamwe mu bamotari bakoresha za moto zitari izabo ku munsi bakishura abanyirazi 15,000 hari n'abandi nabo bazikorera nyuma y'umwaka zikabizabo binyuze mu masezerano babagiranye n'abakoresha babo
imoto zirimo zitandukanye hari moto bita Star igura igihumbi n'amajana 250 kidolari ubu hari igihe bagira uku agaca muhereza 2,000 by'idolari n'amajana 200 cyangwa n'ijana 5 y'idolari bisanzwe abamwungukiye idolari nk'amajana 8
usibye kuba uyu murimo gutwara amapikipiki warafashije urubyiruko kuva mu bushomeri warufashije no kutajya mu mitwe yitwaje ibigwanisho nk'uko byemezwa na Elisha Mukunji umuyobozi w'umotari muri territoire ya Fizi uyu avuga yuko muri territoire ndetse no mu mujyi wa Baraka hari amotari barenga 400
kiangalia sana sana walo wengi awaingi kusema kama vile tu wanakuwa
urebye cyane abenshi ntibinjira kubera ko bagiye kurwanirira abaturage cyangwa igihugu oya ahubwo abenshi bagenda kubera nta mirimo bafite uyu murimo wo gutwara moto ufasha urubyiruko rwinshi kandi abenshi bawinjiyemo kuko bazi ko buri munsi bavanamo amafaranga
nubwo uyu murimo urimo inyungu abawukora bagaragaza kandi ko hari imbogamizi bahura nazo mu muhanda bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri zibishuza
baro raje turi 200 gusa kugira ngo turengane hama kuri meri tukariha sensa tugeze bariyeri zihera ngaha mu za Kabumbe aho bita muyirira ariho bariyeri y'abanyagihugu turi ha 500 ugeze imbere urenganye Kabumbe urariha amafaranga
bavugishije ubuyobozi bwa territoire ya Fizi na Uvira dushaka kumenya uburyo uyu murimo wo gutwara za moto wafashije urubyiruko ntibyadukundira ubusanzwe muri territoire za Fizi Uvira Mwenga Shabunda ndetse na Kalehe kubera ibibazo by'imihanda idakoze abaturage bifashisha za moto amato indege mu kwiyunguruza ndetse hari n'abagenda n'amaguru Vedatse Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku munzi HCR Filippo Grandi avuga ko abavanwa mu byabo n'intambara muri Libani na Sudani bashobora gukomeza kwiyongera. Grandi asanga gukaza ingamba zo kudadira imipaka atari cyo gisubizo. Reka iyi nkuru ku buryo burambuye tubaze mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Ibu mukuru wa HCR yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu byabo n'abaminisitiri barenga ijana ni mu nama ngaruka mwaka ya HCR yabereye i Geneve mu Busuwisi. Bwana Filippo Grandi yavuze ko abantu miliyoni 123 bavanywe mu byabo n'intambara itotezwa ubukene n'imihindagurikire y'ibihe hirya no hino ku isi. Umubare yavuze ko utigeze ubaho mu mateka y'isi. Aha umukuru wa HCR yagize ati:
"Hanyuma mwambaza muti ni iki cyakorwa mu gutangira mwikwita gusa ku mipaka yanyu?"
Umukuru w'ishami rya Loni ryita ku mpunzi yahamagariye abategetsi ahubwo kwita ku mpamvu zitera abantu guhunga ingo zabo. Ati:
"Tugomba gushaka uko twakemura impamvu muzi zitera ubuhunzi tukazishakira ibisubizo. Ndabinginze mwese dukomeze gukorana dufatanyije kandi mu bwiyoroshye dukoreshe amahirwe yose ashoboka mu gushakira ibisubizo impunzi."
Nta bihugu bavuze mu mazina, Bwana Grandi yavuze ko ingamba zo kwimurira handi, kohereza hanze cyangwa guhagarika gahunda zigenewe abasaba ubuhungiro zari ziciye ukubiri n'amategeko mpuzamahanga. Aha yiyemeje gufasha ibihugu mu gushaka gahunda ziboneye zihuse kandi zikurikije amategeko kuri iki kibazo cy'impunzi. Leta z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ziri ku gitutu cy'abaturage ngo zishyireho ingamba zikarishye ku basaba ubuhunzi. Kandi Bwana Grandi yaherukaga kunenga umugambi wa guverinoma yacyuye igihe y'Ubwongereza wo kohereza abimukira mu Rwanda. Mu ijambo rye kandi umukuru wa HCR yaburiye ko muri Libani aho abantu barenga miliyoni bavanywe mu byabo n'intambara ishyamiranyije Israheli n'umutwe wa Hezbollah ikomeza kwiyongera ibintu bishobora kurushaho kujya habi. Ati:
"Byanze bikunze, niba ibitero by'indege bikomeje, abandi benshi bazahunga kandi bamwe bazahitamo gukomeza bahungira mu bindi bihugu."
Umuyobozi wa HCR Filippo Grandi yasabye ko imfashanyo ku bahunze intambara yo muri Sudani yakongerwa bifatika. Avuga ko ibura rya mikoro ryatangiye gutuma bamwe bambuka inyanja ya Mediterane, ko yewe hari n'abarimo kwambuka umuhora La Manche bajya mu Bwongereza. Yagize ati:
"Muri iri hurizo ritoroshye hari ikigomba gukorwa. Bitabaye ibyo ntihazagire utungurwa no kubona abava mu byabo biyongera, haba mu mibare ariko no mu gukwirakwira ahantu henshi."
Bwana Grandi yavuze ko umugambi wa HCR wari ugamije gufasha abantu barenga miliyoni 11 bahungiye imbere muri Sudani cyangwa mu bihugu bituranyi wabashije kubona amikoro atageze kuri 1/3 cy'ayasabwaga. Umubare w'impunzi hirya no hino ku isi wikubye inshuro ebyiri n'imisago kuva mu myaka 10 ishize. Grandi uzakomeza kuyobora HCR kugeza mu kwa 12 k'umwaka utaha wa 2025 yavuze ko inkunga y'iri shami rya Loni muri uyu mwaka iherutse kugira icyiyongeraho bitewe n'ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara akavuga ko yakomeje kubiyanga ugereranyije n'ibikenewe.
Reka tugaruke ku gihembo cyitiriwe Nobel. Igihembwe cy'uyu mwaka cyo gutangaza abahawe igihembo cyitiriwe Nobel cyarangiye ejo ku wa mbere. Twababwiye ko Nobel mu rwego rw'ubukungu yegukanywe n'Abanyamerika batatu, abo ni Daron Acemoglu, Simon Johnson na James Robinson. Bashimiwe mu ruhare bagize mu kwerekana ingaruka z'ubukoroni mu butunzi bw'igihugu. Bagaragaje impamvu ibihugu bimwe bitera imbere ibindi bigasubira inyuma. Mu mateka y'ibihembo mpuzamahanga byitiriwe Nobel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku isonga kure. Yatwaye byinshi cyane cyane mu birebana na siyanse ari byo by'ubuvuzi, ubugenge n'ubutabire. Urugero, mu bihembo byo muri uyu mwaka wa 2024 ku bantu 8 bahawe ibi bihembo bitatu, 5 ni Abanyamerika. Muri rusange, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihariye byibuze 70% by'ibihembo Nobel byose kuva bitangiye gutangwa mu mwaka w'1991. Ibanga ryabyo ni irihe? Ibi ngibi mugenzi wanjye Thomas Kamirindi yabiganiriyeho na Injeniyeri Eric Biribuze uvuka mu Burundi. Afite ubumenyi buhanitse mu by'ikoranabuhanga na siyansi. Akora mu kigo Corning cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ibirahure. mu mwaka wa 2018 na 2022 yabonye igihembo cyitwa Black Engineer of the Year and Community Service gihabwa umwenjeniyeri w'umwirabura wafashije mu guteza imbere ikoranabuhanga cyane cyane mu rubyiruko.
Ifise ibintu bibiri cyangwa bitatu bikomeye. Kamera mbere muri Amerika kuva abana ari batoya barabigisha kumenya gukora ibintu babikoresheje n'amaboko. Ibimwe umvuga wiga mu ishuri hanyuma ugasubizamo ibyo wafashe ku mutwe ukabisubiza gutyo. Barashaka yuko wiga kwiyumvira. Umva rero abana bakura bafise curiosité bagakura kuva bakiri bato bafise ingene bashaka bazi gukoresha amaboko. Rero kuri science ibintu byerekeye science na technology biratuma abantu bafise curiosité kandi bafise biyumvira independent. Iyo ni kintu bafasha cyane bankuraja urwaruka. Icya kabiri iyo utangiye kugera mu ma university harazana abantu bose bo ku isi yose. Uba nka jewe navuke mu Burundi niga mu Bushinwa ariko nshitse ngaha nje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barampaye ruze scholarship.
Scholarship ni ukuvuga amafaranga yagufashije kwishyura amashuri
igome kubera ko bararavye urugendo nari maze kugira gushika muri ico gihe bakabona yuko nshobora kubafasha. Barazana rero abantu bose bo ku isi yose kwiga ino babona yuko ufise ubwenge ufise inzingu ushakashatsi baragufasha. Icyo ni cya kabiri ingene bakira abantu bose ku isi yose. Icya gatatu barashyiramo inguvu nyinshi n'amahera menshi muri recherche mu bushakashatsi. Barabishyiramo kugira ngo barabe ingene ikazoza bizomera kandi niyo babishyizeho ntibaba bazi ikizovamo. Nka internet yari investissement y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ni ukuvuga guverinoma yatanze amakashi ifasha abantu ku giti cyabo gukora ubushakashatsi
bakaguha ayo mahera kugira urondere ugire ubushakashatsi witonze ukoresha ubwenge bwinshi ukorana n'abantu bo ku isi yose. Hanyuma ikivayo ni internet urabe rero ingene yacihindura ingene dukora ku isi yose. Kindi nk'abantu batwara imiduga ari ikintu cyitwa GPS.
Yego.
Nicyo onye n'ikintu bashyizemo amahera menshi cyane bashyira amasatelite mu ijuru
mu kirere kure
mu kirere akacatuma abantu bashobora kugenda ku isi yose utakigira ingorane yaho ingene ushobora kugenda. Ibyo byose rero umva barashyiramo uburyo kugira ngo abantu batangure gutera imbere. Ibyo rero bitatu umva ingene bigisha abana bakiri batoya ingene bemera abantu bose ku isi yose bakaza muri ibi bihugu byabo kukwiga bakabafasha n'ingene bashyira uburyo bwinshi mu bushakashatsi. Rero warabiciyemo ukabikuriramo nicyo gituma usanga ari abantu benshi baronka amaprix Nobel. Ubiravye cyane uraraba muri abo benshi hari n'abantu batavuka ino ariko n'Abanyamerika.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha asoreje. Ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Tim Haritse Shimwe nshimiye nawe Nadia Taha wamfashije kuyegeranya na Itsiene Karekezi wari uyahagarariye na bagenzi banjye bose bamfashije kuyabagezaho. Mugire umunsi mwiza.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby,
dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting